Imwumvanira ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Jeffrey Mutagoma no mwanya wa makuru duhera ku hirya no hino ku isi twateguriwe na Aloyce Bigirimana.
Urakoze Jeffrey Katia Here uyavugwa muri Afrika umunya politiki atavuga rumwe na leta ya Sao Tome Vila Nova yarasinze incuro ya kabiri y'amatora y'umukuru w'igihugu. Carlos Villanova yari umushikiranganji ajejwe inyubako muri Sao Tome yatsinze ku majwi 57 n'ibice bitatu kwijana by'abitabiriye ayo matora, mu gihe Guilherme Posa da Costa yarashyigikiwe n'umugambwe uri ku butegetsi we yaronse 42 n'ibice 46 kwijana by'amajwi. Villa Nova ubafite imyaka 79 muri iki gihe azosubirira Perezida Evaristo Carvalho yahisemo kutarondera ikiringo cya kabiri cy'imyaka 5 cy'amabanga y'umukuru w'igihugu. Sao Tome ibonwa ko ari akarorero keza ka demokrasi mu kigobe cha Guinea. Muri Afrika kandi, Saadi Kadhafi umuhungu wa Muammar Kadhafi yahoze atwara Libya yarabohowe ejo ku munsi wa mbere. Leta fata kibanza ya Libya yabitangaje ejo ku wa mbere nyene. Saadi ubu afise imyaka 47 n'umuhungu wa gatatu wa Kadhafi yarekuwe nyuma y'ingingo sentare yafashe haraheze imyaka itari mike. Imeshi makuru bitari bike muri Libya cyavuze ko aza yaramaze gufata indege yihuta aja muri Turukiya. Ubutegetsi bwa Libya bwatangaje kandi ejo ku munsi wa mbere ko harekuwe n'izindi mbohe zirimo wahoze ajejwe iperereza ku ntwaro ya Kadhafi Ahmad Ramadan. Umugwishyirahamwe mpuzamakungu ONU muri Libya wavuze ko iri bohorwa ryabo bahoze mu ntwaro ya Kadhafi ari intambwe ishobora gushikana igihugu ku bwiyunge.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwavugwa mu makungu muri Afghanistani, abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye barasubiye gutangura kwiga ejo ku wa mbere inyuma y'aho abatalibani bafatiye ubutegetsi. Mu mashuri amwamwe abafise igitsina gore baratandukanijwe n'ab'igitsina gabo hakoreshejwe ibitambara binini canke ibibaho bibatandukanya mu isomero. Ibibera mu makaminuza n'ayandi mashuri muri Afghanistani biriko birakurikiranirwa hafi n'ibihugu rutura. Ni nka kimwe mu bimenyetso bizokwerekana by'ukuri ivyubahirizwa ry'agateka ka bakenyezi muri iki gihugu abatalibani baherutse kwigarurira. Bimwe mu bihugu byo mu burengero bw'isi byavuze ko gutanga imfashanyo no kwemera ubutegetsi bw'abatalibani bizokwisunga ingene batwara igihugu, harimo n'uko bafata abakobwa hamwe n'abakenyezi. Abatalibani muri Afghanistani bavuze ejo ku munsi wa mbere ko baganiriye na Pakistani ku gucungerera hamwe umutekano, harimo n'ingingo zikenewe gufatwa ku mbibe z'ibyo bihugu bibiri mu kugwanya abajya gukora iterabwoba muri Pakistani. Intumwa za Pakistani zari zirongowe na General Faiz Ahmed, umukuru w'ikigo kijejwe iperereza Mujahid, yavuze ko abatalibani babemereye ko ata n'umwe azokwemererwa kuzokoresha ubutaka bwa Afghanistani mu kubangamira umutekano wa Pakistani. Mu gihugu cy'Ubufaransa, Umufaransa yabaye rurangiranwa mu gukina amareresi cyangwa sinema, Jean-Paul Belmondo yitavye Imana afite imyaka 88 y'amavuko. Urupfu rwiwe rwemejwe ejo ku munsi wa mbere n'ibiro by'umushingwamanza wiwe inyuma y'imyaka 50 yari amaze muri uyo mwuga. Jean-Paul Belmondo yakinye amasinema arenga 80. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yanditse kuri Twitter ko Belmondo yari itunga rikomeye ku gihugu kandi ko Abafaransa bose bamwiyumvamo.
Aloise Bigirimana urakoze kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ku murongo wa FM ku ijana na kane n'ibice bitatu, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ikaze nanone mu makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Turabanza ariko muri Guinea, aho abasirikare bahiritse Alpha Conde ku butegetsi ejo bakoze inama yo kugerageza gusubiza ibintu mu buryo. Impuguke mu bya politiki zirasesengura ibibera muri icyo gihugu.
Byatwawe n'Abongereza, ibihugu byatwawe n'Abafaransa, uyu munsi usanga hariho ubudasa kuko ni muri iyo byatwawe n'Abafaransa bikuramo amakuteta ahari usanga umenga yarahagaze.
Uwo ni Frederic Bamvuga Inyumvira, impuguke muri politike n'imibanire y'ibihugu, wigeze kuba vice president wa mbere w'u Burundi. Naho muri Tanzania, abana b'impunzi z'Abarundi barenga 1,500 batangiye gusubizwa mu ngo bakuwe mu byaro bari baragiyemo. Amakuru arambuye ni mukanya turabararitse. Ishyirahamwe Save the Children rikora ibyerekeye uburezi mu nkambi y'impunzi z'Abarundi irinduta muri Tanzania, ryatangiye gusubiza mu miryango abana bagera ku 1,500 batorotse inkambi bajya mu byaro bitandukanye. Inkuru ya James Jovin, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika urinduta muri Tanzania.
Umuvugizi w'ishyirahamwe Save the Children mu nkambi ya Nduta, Bwana Jamali Abdallah, mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika, yemeje yuko hari impamvu nyinshi zituma abana batoroka ikambi. Muri zo harimwo ubukene mu miryango.
Katika kipindi cha mwezi utuseme
muri kuno kwezi turimo, turakora isakwa ry'abana bari nyuma y'inkambi kugira tubasubize mu nkambi. Benshi mu abo tumaze gutahana twasanze bakoreshwa ibikorwa bibarengeye, nko gufyatura amatafari, kurimishwa buri munsi no kwirirwa bubaka amazu. Naho biruko bama batorotse ikambi kubera ibibazo ntangere. Dusaba uzobabona aho hose mu bijiji azotubarire kugira dukomeze uwo mugambi wo kubasubiza mu nkambi mu ntumbero yo kubafasha bikwiye.
Sehemu yoyote ambapo watakapo kuwa, sisi tuko tayari kufika, mradi tupate taarifa kutoka kwa hao watakaokuwa tayari kutupa taarifa, ambao ni wa Tanzania.
Bamwe mu Barundi batuye mu nkambi ya Nduta bavuganye n'Ijwi rya Amerika, bo bavuga ko abana benshi batoroka inkambi biterwa n'imfashanyo zidahagije baronswa muri iki gihe.
Ni ukuvuga ko bibana n'uburyo babona muhira bameze neza kugira ngo babeho canke bajye. Ni ukuvuga umwana amaze mu gihe amaze kubona ko muhira atankoni iri kuziko atavyo havajya, atagerageza kuza hirya no hino kugira ngo arondere ibyo ashobora kuba yorya ibyo ashobora guhambya byose.
Umwana arashobora gukubitwa agafatwa nabi, hama abandi nawo ugacusanga babakoresha nk'ibikorwa by'ingufu, ugacusanga babakoresha nk'ibikorwa by'ingufu gufyatura.
Ni ukuvuga ko ikenshi bivana n'ubukene bw'ababyeyi atatse bafise bigeza ko ga uzosanga kese umuvyeyi nutwa pokeye bivanye n'ubukena bise arasura kutatugurisha kugira ngo arondere utundi tuntu yitwa umufasa ukasanga ingenzi za Kenya mu rugo. Abandi nabo kese uzosanga ari abantu b'imboregwa, uzobasanga mu birabo kense, uzosanga abantu bakunze intu z'imigorigori. Ni ukuvuga ko amaze kuronka ibyo byibiribwa bya pokeye acagurisha kugira ngo agende kwinywera inzoga injya muhira zikazikena.
Hariho n'ikindi kintu rege gishasha cyadutse ngaha mu kambi cy'abana bazimira, ariko nta byemezo nyezi na turaronka navyo nyene igipolisi cyagikwiye kugira iki gukora araba yukaricho kwibi amatohoza kikayakorera ko kiraba kwarivyo cyari ko atarivyo kandi baba barabana nyene bakiri bato bato bari munsi y'imyaka 10.
Mugihe shira hamwe Save the Children irimo gufasha abana, abo bandi barundi batuye mu nkambi basavye uko amashira hamwe atandukanye mu nkambi yofasha n'abavyeyi akabaronza ifashanyo zihagije kibure ibikorwa n'imyuga itandukanye kugira baronke ubushobozi bwo kurera abana babo mu buryo bukwiye.
Leta Tanzania rero nitezure kuko tuyunga muhambi abandi bakaja mu boyi iyo mu bisagara abeshi bamaze iminsi batoroka. Twasabye leta nk'umuvyeyi
icyo twasaba rero, twasaba UN umuvyeyi wacu arabe ukuntu byogenda, nirabe ukuntu yotu ukuntu yobigenza, hazogera igihe n'abandi bazoza barapfira iyo kubwo kubw'inzara bagenda kuraba ibyo boshaka borondera kugira ati baraba ukuntu babaho, mugabe ibyo byose bizohava bigira biteza ingorane.
Ishyirahamwe Save the Children rifasha igisata cy'indero mu nkambi y'impunzi ya Nduta yemeza ko uko umwaka utashye rifasha abana bashika 9,000 mu bijyanye no kuronza ruswa ibyo kujya imyambaro n'ibikoresho byo kwishure ariko hakurikije bitegire bitangwa n'umuvugirizi w'iryo shyirahamwe hari abandi barenga ibihumbi indwi bakeneye imfashanyo zitandukanye mu nkambi kuva mu nkambi y'impunzi Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuve muri Tanzania tujya muri Guinea habayeho kudeta muri icyo gihugu bahamagaje ku munsi w'ejo wa ministri n'abandi bategetse bakomeye ba leta mu nama yo kugerageza gusubiza mu buryo ibintu abakoze kudeta kandi bongeye gufungura imipaka yo ku butaka no mu kirere bari bafunze ku cyumweru. Inkuru y'ijwi rya Amerika turagezwaho na Temistocle Mutijima.
Abo basirikare banasabye abakozi ba leta gusubukura imirimo uhereye kuri uwa mbere mu guhamagaza abahoze muri guverinoma n'abakuru b'ibigo bya leta. Abahiritse ubutegetsi bavuze kuhirahira kanga kwitaba agomba gufatwa nk'urwanya inama y'igihugu ishinzwe iterambere no guhuriza hamwe abanyagihugu CNRD urwego bashyizeho ruyoboye igihugu mu buryo bw'inzi bacyuho. Abasirikare kandi batangaje isaha ya saa mbiri z'umugoroba nk'iy'abaturage bagomba kuba batashye mu ngo mu gihugu hose. Abahoze bagize guverinoma basimbujwe abanyamabanga bakuru muri buri ministeri mu rwego rwo gukomeza imirimo yazo ya buri munsi. Ni mu gihe abahoze ari abaperefe, abasuperefe na ba guverineri bo basimbujwe abasirikare. Abasirikare bo mu mutwe w'ingabo udasanzwe bayobowe n'umukuru wabo Lieutenant Colonel Mamadi Dumbuya bavuga ko bataye muri yombo wahoze ari umukuru w'igihugu mu rwego rwo guhagarika imicungire mibi y'umutungo wa leta, ubukene na ruswa yari yarabaye icyorezo, ikoreshwa ry'inzego z'ubutabera ku nyungu za bamwe niho nyangwa ry'uburenganzira bw'abaturage. Abahiritse ubutegetsi banatangaje iseswa ry'izindi nzego z'imitegekere, byitezwe ko kuri uyu wa mbere bagira byinshi batangaza ku bijyanye n'aho berekeza igihugu nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryamaganwe ku ruhando mpuzamahanga ariko rigasanganizwa ibyishimo mu murwa mukuru Conakry. Video igaragaza Bwana Konde yatangajwe n'abahiritse ubutegetsi imugaragaza atuje ariko bigaragara ko yatsinzwe yambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati yicaye mu ntebe y'umufariso. Abahiritse ubutegetsi bijeje ko ameze neza kandi afashwe neza. Abasirikare kandi batangaje ko bifuza gusubiza ubutegetsi abaturage. Basobanuye ko basheshe guverinoma inzego z'imitegekere n'itegeko nshinga byashyirishijweho na Bwana Konde mu 2020 ari nabyo yifashishije mu kwiyamamariza manda ya gatatu muri uwo mwaka yirengagije imyigaragambyo yari imaze amezi yanatwaye ubuzima bw'abaturage. Bijeje igihe cy'inzi bacyuho nk'uko byagenze mu baturanyi babo muri Mali naho haheruka kubihirikwa ry'ubutegetsi. Ihirika ry'ubutegetsi ritunguranye rishyize kundundura amezi menshi y'ingorane mu bya politiki no mu bukungu zongereye ubukana n'icyorezo cya COVID-19 igihugu kiyobowe mu buryo bw'igitugu n'umuntu ku giti cye nk'uko abanenga Perezida Konde wari ku butegetsi kuva mu 2010 babivuga aho bumvikanisha ko yagiye ahinduka umuntu wihugiyeho. Iri hirikwa ry'ubutegetsi bwa Perezida Alpha Konde ryinjiye mu mateka mabi y'iki gihugu gikennye kandi gihora mu ngorane mu gihe nyamara gikize ku mabuye y'agaciro n'ibikomoka kuri peteroli. Imyaka ibarirwa muri mirongo kuva cyabona ubwigenge mu 1958 kikaba cyaragiye kiyoborwa mu buryo bw'igitugu no mu mico irangwa n'ibikorwa bihutaza by'igisirikare. Kugeza kuri uyu wa mbere nta muntu wari wagatangajwe ko yaguye muri iri hirikwa ry'ubutegetsi nubwo ku cyumweru mu gitondo hari hakomeje kumvikana urusaku rwinshi rw'imbunda mu murwa mukuru Conakry. Nta kibazo gikomeye cyabaye mu ijoro ryo ku cyumweru rishyira uyu wa mbere. Nirindi hirikwa ry'ubutegetsi hakoreshejwe ingufu ribaye muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara mu gihe kitarenze umwaka nyuma y'iryabaye muri Mali mu 2020 no muri Chad mu 2021. Irangira ry'imyaka 10 y'ubutegetsi bwa Konde bigaragara ko ryatanze ibyishimo mu bice binyuranye by'umurwa mukuru Conakry, cyane cyane mu nkengero zawo ahatuye cyane abashyigikiye abatavuga rumwe na leta. Nyamara ku rundi ruhande ryamaganwe ku ruhando mpuzamahanga n'umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres. Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika ubinyujije mu muryango w'ubukungu uhuza ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO ndetse n'umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi. Ubufaransa bwatangaje ko bwifatanyije na CEDEAO mu kwamagana ihirikwa ry'ubutegetsi muri Guinea ndetse busaba ko Perezida Konde yarekurwa bwangu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yamaganye iryo hirikwa ry'ubutegetsi ndetse yaburiye ko rishobora kugabanya ubushobozi bwa Amerika mu gufasha Guinea. Gusa muri iyi myaka ya nyuma y'ubutegetsi bwe byagaragaraga ko Perezida Konde agenda ahindura uruhande yisunga cyane ibihugu by'Ubushinwa, Uburusiya na Turikiya. kugeza ubu bakizigenza mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Guinea nta gifatika baratangaza kubyabaye. Icyakora impuzamashyaka iharanira kurengera itegeko nshinga FNDC isanzwe ihuriyemo imitwe ya politiki n'imiryango ya sosiyete sivili yatangije imyigaragambyo yo kwamagana manda ya gatatu ya perezida Konde yakurikiraniye hafi itabwa muri yombi ry'umunyagitugu ndetse n'iby'abasirikare batangaje kubyerekeye itegeko nshinga.
Urakoze Temistocle Mutijima, reka mugenzi wacu Edi Rwema akwakire atwibutse by'ingenzi byaranze igihugu cya Guinea kuva kibonye ubwigenge.
Tariki ya kabiri y'ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu n'umunani nibwo Ahmed Sekou Touré yatangaje ko igihugu cye Guinea kibonye ubwigenge. Byabaye iminsi mike nyuma y'itora rya kamaramaka yanze ko igihugu kiba umunyamuryango mu ishyirahamwe ryari rihuje Ubufaransa n'ibihugu bya Afurika. Ni igitekerezo cyari cyatanzwe n'uwayoboraga Ubufaransa icyo gihe Charles de Gaulle. Mu kwezi kwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe, Sekou Touré yatorewe kuyobora Guinea. Mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na karindwi, igihugu cyahisemo kugendera ku matwara ya gisosiyaliste. Sekou Touré wayoboye Guinea imyaka makumyabiri n'itandatu yatangiye afatwa nk'intwari yaharaniye ubwigenge bw'igihugu, ariko aza guhinduka umunyagitugu ushinjwa kuba yaragize uruhare mu izimira ry'abantu barenga ibihumbi mirongo itanu nk'uko bivugwa n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Abandi ibihumbi bahunze igihugu. Tariki ya gatatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kane, Sekou Touré amaze gupfa, itsinda ry'abasirikare bayobowe na Colonel Lansana Conte ryafashe ubutegetsi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatanu, Conte yaburijemo igeragezwa ry'ihirikwa ry'ubutegetsi, naho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu yongera aburizamo imyivumbagatanyo mu gisirikare. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu, Conte yatorewe kuyobora igihugu, nyuma yongera gutorwa kabiri mu matora atarigeze yitabirwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi habaye imyigaragambyo ikaze mu gihugu yatumye ubutegetsi bwa Lansana Conte bukoresha ingufu zidasanzwe mu kuyiburizamo, byaviriyemo abantu barenga ijana na mirongo inani kuhatakariza ubuzima. Ku itariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani, igisirikare nanone cyafashe ubutegetsi ku ngufu ubwo perezida Conte yari yitabye Imana azize uburwayi butamenyekanye. Yapfuye afite imyaka mirongo irindwi n'ine. Ubwo kapiteni Musa Dadi Kamara yahise afata ubutegetsi. Mu kwezi kwa cyenda ibihumbi bibiri n'icyenda, igisirikare cyarashe mu baturage bari muri stade aho abatavuga rumwe na leta bari mu bikorwa byo kwiyamamaza. Abantu ijana mirongo itanu na barindwi barishwe, abagore bagera ku ijana bafatwa ku ngufu. Mu kwezi kwa cumi na kabiri Kamara yaje kuraswa mu mutwe n'umwe mu basirikare bari bashinzwe kumurinda. Mu kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi, perezida w'agateganyo Sekouba Konate yasinyanye amasezerano na Musa Dadis Kamara yakurikiwe n'amatora y'umukuru w'igihugu. Tariki ya karindwi y'ukwezi kwa cumi na kumwe, Alpha Conde yatorewe kuyobora igihugu. Konde yaje kurusimbuka ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe ubwo abasirikare bagabaga igitero ku rugo rwe mu mujyi wa Conakry. Mu kwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yongeye gutorerwa indi manda ya kabiri mu matora yaranzwe n'urugomo, benshi bemeza ko habayemo no kwiba amajwi. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu muri iki gihugu cya Guinea hadutse icyorezo cya Ebola cyahitanye abantu barenga ibihumbi bibiri na magana atanu. Mu kwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda hatangiye kuvugwa amakuru ko Alpha Conde yifuza kwiyamamariza manda ya gatatu. Ibi byakuruye imvururu n'ubushyamirane mu gihugu byaguyemo abasivili bari mu myigaragambyo. Tariki ya makumyabiri na kabiri y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nibwo hemejwe itegeko nshinga rishya ry'igihugu binyuze mu itora rya kamarampaka rititabiriwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Iri tegeko niryo ryemereye Alpha Conde kwiyamamariza indi manda ya gatatu. Alpha Conde yemejwe ko ari we watsinze amatora tariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri. Abo yari ahanganye nabo barimo Selu Dalein Diallo banze kwemera ibyavuye mu matora.
Tukivuga kubibera mu gihugu cya Guinea, mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Frederic Bamvuginyumvira, umuhanga mu bya politike n'umubano hagati y'ibihugu, akaba yarigeze kuba vice perezida wa mbere wa Repubulika y'u Burundi ari Bruxelles mu Bubiligi. Ku murongo wa telefone aratangira avuga uko yakiriye ibyabaye muri icyo gihugu.
kudeta di kudeta muga na basirikare bafashe ingingo yo gutembagaza ubutegetsi bakabutembagaza babanje gusenya ibwirizwa shingiro ariko ikibazo kihari kandi cyerekanye no mu bindi bihugu harimo n'u Burundi nuko ari gusenyura ubutegetsi kubera umukuru w'igihugu nawe aba yavuze ati nanjye ndashaka manda ikurikira mwabitemewe n'amategeko bigatuma abanyagihugu baca barakara hanyuma rero abasirikare nabo bakaza gufasha abanyagihugu niko twabibonye kindi kimwe cyadutangaza nuko ejo bundi muri Mali harabaye amakudeta abiri muri Chad haraba kudeta mukuru w'igihugu arapfa hanyuma mutwe abyumvise rero ngaho muri Guinea Conakry umuntu agaca yibaza ati none ibyo bintu bisigura iki
muravuze ko ibyo bibaye inyuma ya kudeta muvuze zibiri zabaye muri Mali no muri Chad kaba bibaye mu kiringo nk'icyo umwaka umwe umuntu aravye ni kudeta yabaye muri Guinea ibyo bivuze iki kuri demokrasi mu karere ko muri Afrika mu burengero no muri Afrika muri rusangi mu gihe baduheje kubona inkuru nziza muri Zambia ubutegetsi bwashyikirizwe umuntu atavuga rumwe na leta umunyapolitike mu byari bitanze kize
icyo umuntu ari bivuge ko nuko izo kudeta muri ibyo bihugu bitatu ibyo bihugu cyo bihuriye ko byose byatwawe mu bukoloni n'ubufaransa gushika ubu rero kandi rya faranga rimwe sefa iyo bari bagikoresha urumva rero bibaye muri Zambia Zambia ni igihugu cyatwawe n'Abongereza ku buryo rero usanga ibihugu byatwawe n'Abongereza ibihugu byatwawe n'Abongereza Faransa uyu munsi usanga hari ubudasa kuko ni muri iyo byatwara n'Abafaransa gikuramo amakudeta ahandi usanga umenga yarahagaze icyo nicyo bitangaje umugabo kandi umuntu akibaza ati kubera iki muri Guinea narakurikiye ejo bundi amajambo uyu president Kondé yashikirije ari muri Guinea nyene n'ikindi gihe yari ubufaransa yarerekana neza avuga ati twebwe nimutureke ibihugu byacu bitunganye uko tubyumva mukirye kuza muratuvangira nimureke Afrika yigenge nimureke Afrika itunganye ibihugu byayo mwe kuza murivanga mu bintu by'iwacu baza ko ariryo jambo ari parasira
kuba hari abavuga ko president Conde yasanwa werekeje amaso cyane ku bihugu by'Ubushinwa Burusiya na Turkiya kubija ni nyungu z'ibihugu by'ibihangange hari nk'u Burundi ufise mu nyungu muri ico gihugu na leta zunze ubumwe za Amerika ko ni gihugu gifise amatungo kama akomeye yo mu butaka mwibaza ko hariho iyo mikino hagati y'ibyo bihugu by'ibihangange ishobora kuba iri inyuma y'ibiko biraba canke n'ingingo gusa yabo basirikare
akivyemeza mfise ariko cyari nuko ndaje ibiza byabaye muri Kongo kabona abashinwa ariho bari kabona uyu munsi ariko arimba ubutaka kandi amategeko bakoresha bacugaruka rero ngaho muri ibyo bihugu Afrika y'uburengero nibaza ko hari nda kubara ibibazo bijyanye n'ibyo by'ubutunzi naho bitavugirwa hejuru kandi iyo jambo avuze ati njyewe ndakeneye ko mu Gifaransa kero cordon umbilical tukuvuga ikintu kidufatanya n'ibyo bihugu byadutwaye igihugu cy'Ubufaransa kidufatanya natwe bihugu bya Afrika twabaye colonize par Ubufaransa bavuga bati birakwiye ko uruzogira ucika urumva yari message ikomeye cyane uburyo nibaza ko byababanje abo bantu b'Abafaransa cyangwa abo bantu nyine bari kumwe n'Ubufaransa kuko bace bibaza bati no kubera yashaka gushyira ku giki niho rero mvuga nti mu bisanzwe yari nza kuguko kandi bafise uburyo amahera bakoresha kandi ava mu Bufaransa urumva bari mwarategekanya ingene ntombora ashobora kwihindukiza akaza gukorana no Burusiya akaza gukorana n'Ubushinwa n'abandi birashoboka nubwo atobivuga abo mwumviriza bashobora kuvuga bati ari mwararondera gukora ibi nk'uko abandi babikora
urabashimiye murakoze cyane
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo cyo bararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibicumunani
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 99.4 n'ibicumunani
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi y'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Dusoreze kumakuru y'imikino. Aho ikibazo cya COVID-19 cyateje isubikwa ry'umukino w'umupira w'amaguru wagombaga guhuza Brazil na Argentina, mugenzi wacu Edi Rwema nibyo atubwira.
Umukino wo guhatanira tike yo kuzakina imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi mu mupira w'amaguru wagombaga guhuza ibigugu Brazil na Argentina kuri iki cyumweru gishize warahagaritswe. Impamvu yabiteye nuko hari abakinnyi birengagije amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Uyu mukino wahagaritswe nyuma y'iminota mike utangiye kuri stade ya Nio Quimica iri mu mujyi wa Sao Paulo, ubwo abashinzwe iby'ubuzima binjiraga mu kibuga bagategeka ko umukino uhagarara. Ibi byatumye habaho ubushyamirane hagati y'abakinnyi n'abayobozi b'ayo makipe akomeye ku rwego rw'isi. Inzego z'ubuzima za Brazil zategetse ko abakinnyi bane bakina muri shampiyona y'Ubwongereza bahita bashyirwa mu kato kuko birengagije ingamba za COVID-19. Kuva tariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu, amabwiriza ya Brazil ku bijyanye na COVID-19 ateganya ko nta muntu uturutse mu Bwongereza, Ubuhinde na Afurika y'Epfo wemerewe kwinjira muri Brazil. Inzego z'ubuzima zishinja abakinnyi ba Argentine kutavugisha ukuri ko baje baturutse mu Bwongereza. Aho bakinnyi ni Giovanni Lo Celso na Cristiano Romero bakinira ikipe ya Tottenham, hamwe na Emiliano Martinez na Emiliano Buendia bakinira ikipe ya Aston Villa. Bashinjwa ko babeshye ubwo babazwaga niba batarigeze bakandagiza ikirenge mu Bwongereza mu minsi 14 ibanziriza kwinjira muri Brazil. Iki cyemezo cyo kutemera abantu bava mu Bwongereza kwinjira muri Brazil cyanatumye abakinnyi 9 ba Brazil badahamagarwa mu ikipe y'igihugu.
It's the MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile.
Dusangiri jambo ya huje benshi Muri sanga ya kose vinshi Agasaro kaburaga Kaboneke benshi
Ejo hisa na yo ya kose vinshi Dususuru kena muzika ya kose vinshi Americana Iwanyu muntara Ejo hisa na yo ya koze jinshi Tususuru kena musika ya koze jinshi Americana Iwanyu muntara
Tamash Production.
Nshuti mwabanye natwe muri aya makuru haniho dusoreje ayo muri aka kanya turabashimira mwe mwese mwakurikira ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Fatou Alimas Kalalani we wegeranije aya makuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho uje mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma. Amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.